Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwirewe neza nshuti namwe bagenzi turi kumwe, ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri no saha. Kuri uno munsi wa kane tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2016, kuri Miko muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Umuti basohoye mu ncamake zose nitwo bidondagura, ariko baravuze ko akwiye gusubirwamo ibwirizwa shingiro guhana abagiye barakora ivyaha kuva mu myaka 61.
Uyo ni Musenyeri Justin Nzoyisaba, umukuru w'umugwi w'igihugu ujeje gutunganya ibiganiro hagati y'Abarundi Senidi, avuga ku bijanye n'ukuntu ivyo biganiro biko biragenda muri aka kanya. Turabashikiriza kandi amakuru yerekeye impunzi z'Abarundi ziri mu gihugu cy'u Rwanda n'ayandi makuru avugwa ku Burundi muri iki gihe. Nyuma yaho utangurije ibiganiro mu ntara zitanu umugwi w'igihugu jejwe ibiganiro hagati y'Abarundi Senidi, umenyesha ko ica Abarundi basaba ahanini ari uko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryosubigwamwo rikandikwa ku buryo ridatera impari uwo ari we wese akaritahura, na cyane cyane ku bijanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu. Umukuru w'umugwi Senidi Musenyeri Justin Nzoyisaba yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru kuri uno munsi wa kane, yanavuze ko umugwi aramutswa utazokwihutira kurondera abanyepolitiki bahunze igihugu kuko bamaze kwitura umuhuza Museveni. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Intara zimaze gutunganywa mu ivyo biganiro gushika muri zitanu, izo nazo ni Gitega, Kirundo, Rutana, Kayanza na Bujumbura, benshi bakunze kwita Bujumbura Rurale. Izo biganiro vyatunganijwe hagati y'amagenekerezo ya 18 na 22 uku kwezi kwa mbere. Imigwi yari yatumiwe iratandukanye: abanyepolitike, abaserukira amadini n'amashengero, amashirahamwe yigenga, abaserukira abajejwe intwaro, imigwi y'abantu bakumiriwe nk'abanyamwema, abagendana ubumuga, abatwa, amahuriro y'urwaruka n'abakenyezi, abasirikare n'abapolisi, abahoze ku rugamba, hamwe n'abakukuruke bo mu bisata bitandukanye. Iyo migwi yose yabazwa kwishura ku kibazo kimwe rudende, umuti wotorwa kugira ngo demokarasi irame mu Burundi. Musenyeri Justin Nzoyisaba arongoye umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'Abarundi Sendei, amenyesha ko icatumye habazwe ico kibazo ari uko kuva mwaka w'igihumbi 1931 iyo habaye amatora mu Burundi hama haca haduka ingorane. Mbega none inyishu baronse n'izihe?
Umuti basohoye mu ncamake zose nitwo bidondagura, ariko baravuze ko akwiye gusubirwamo ibwirizwa shingiro guhana abagiye barakora ivyaha kuva mu myaka 61. Baranse b'abasirikare maprobu, baravuze kandi ivyo kwigisha abanyagihugu gukunda igihugu no kwihweza kugira umwihwezo w'amasezerano y'Arusha, gutegura ibikorwa by'ugwaruka kugira ngo baronderere akazi ugwaruka, hanyuma rero no kwiyamiriza intwaro z'umukazo, intwaro z'umusubiranyo zimwe twita coup d'etat mu Gifaransa.
Mu vyashikirijwe hari cashimikiweko kurusha ibindi nk'uko vyemezwa na Musenyeri Nzoyisaba.
Abarundi uko biboneka benshi basaba bati subira, nimusubiremwo muhinyanyure ibwirizwa shingiro, cyane cyane ariyo ryavuye ko izi ngorane bamwe bitwaza ngo manda ya gatatu ni ukubera ko ryari ryanditswe nabi, bamwe barisoma gutya abandi bakarisoma gutya. Rero bakwiye kuryandika neza ku buryo bose buvyumva, kumwe bitarinze kugorana, bitarinze kuzana umuntu arinda gusobanura.
Aya masezerano y'Arusha nibwirizwa nshingiro abatavuga rumwe na leta bemeza ko vyahonyanzwe aho president Nkurunziza yitoza ku ncuro ya gatatu. Abenshi muri bo barahunze igihugu bagasaba ko ibiganiro bibahuza na leta y'u Burundi mu ntumbero yo gutorera umuti indyane ziri mu gihugu kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze. Naho umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'Abarundi urondera umuti biciye mu biganiro kandi ata murundi n'umwe akumiriwe, nk'uko akarangamutima kabo kavuga, abahunze igihugu ntibari mu bihutirwa muri iyi minsi ya vuba.
Barya kiya kibazo cyabo si twebwe tuzocishura directement, kwizokwishurwa n'umuhuza, bituye umuhuza. Twebwe nibaheza bazoza ngaha muri komisiyo.
Gushika ubu amakungu yabona umuti mu biganiro bibereye hanze y'igihugu. Intumwa za ONU ziherutse mu Burundi zabisubiririyemo President Nkurunziza. Samantha Power aserukira Amerika muri ONU.
We think this situation can be brought under control, but for that to happen,
twibaza ko ibintu bishobora gusubira mu buryo byoroshye, ariko kugira bikunde hategerezwa kubaho ibiganiro bidakumira kandi mu maguru masha kandi uko ndabibona ibiganiro biyobowe n'ubuganda nta mwimbo mwiza twavyitegamo na gato ubutumwa bw'intumwa zaone kuri president Nkurunziza bwari butomoye twamusavye gushiraho umugwi udahoba hoba uwaja mu biganiro bihurikiyemwo abari mu gihugu n'abari hanze yaco bagihunze ariko ingwane ya leta ifise nkuko vyagenze igihe hasinywa amasezerano ya Arusha izotegerezwa kuganira n'abantu yanka
umugwi w'igihugu jeje gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi CNDD ugizwe n'abantu 15 abakenyezi ni 5 abagabo 10 muri bo hakaba harimo abahuti 9 abatutsi 5 n'umutwakazi umwe uko ameza 3 aheze bitekanijwe kuwo murwi uzoshikiriza cegeranyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze cyane eroje buri kaneza inyuma y'imyaka 3 isoko nkuru ya Bujumbura ihiye ibidandazwa bigatokombera ibisigarira byavyo ntibihavanwe aho hahoze iyo soko abahinga mu bidukikije bamenyesha ko ivyo bisigarira bifise ingaruka mbi ku magara y'abadandariza ku nkengera zahora iyo soko cyo kimwe n'abaza kuhasumira iyo ni inkuru ya Evariste Nzikobanya nka Bujumbura mu Burundi
turahoze isoko nkuru ya Bujumbura ku mpande zose zaho hahoze ikigiga kikuru cy'igihugu hatandarizwa ibidandazwa by'ubwoko bwose ibifungurwa bibisi canke bitetse ivyambarwa hari kandi n'ibituro vy'amabisi yunguruza abantu mu makartie y'igisagara ca Bujumbura no mu micungararo ariko umuntu uko hari ntiborohereza abahadandariza canke abaza kuhasumira hari mbere n'abahafungurira uwo muntu kuharangwa uva ku bisigarira by'ibidandazwa vyahiriye muri iyo soko kugenekereza ya 27 ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2013 umwe mu badandaza yavuganye n'ijwi rya Amerika avuga ko we nawo bakorana ku nkengera zahahoze isoko nkuru ya Bujumbura habatera ubwoba kubona ibisigarira by'ibidandazwa zahahiriye bitaravanwaho haraheze imyaka 3
radutera ubwoba cyane no kubura uko tugira kandi usanga mu njamake n'ingaruka mbi bishobora kudutera tuzizi mugabo ntako tuba turi bugire
bari baravuze ko bazubikura ariko gushika n'ubu ntibarabikura muyivuga kwiye
nibaza ariko ibyo bavuze igihe sokisha byaturemesheje ariko mu nyuma ibyo batubwiye byinshi kwaba gushumbusha abadandaza bari baburiye ibyabo mu isoko canke kwatunganya kugira ngo ubucafu ntibushobore kubandanya bugirira naba abantu basanzwe bahakorera baba bamabisi canke aba badandaza tuboga ngaha ariko byose nta kimwe kigeze gikorwa kugeza none munsi n'uri karihereza kayo rana bamwe bamwe tukanywera hanyane usanga bigoye n'umuntu uko gusumba nta kuntu umuntu ari bugire mugabo leta yari kwikebuka kugira ngo umuntu n'imiburiburi ariko aranahasumira agende ati none nako baya yitingorana ariko turabona leta umenga nta mwete mwinshi bishiramo
ingaruka mbi z'ibyo bisigarira byaboriye aho zisoko nkuru ya Bujumbura ni indwara zitandukanye zituruka ku mwuka uva muri ivyo bisigarira cyane cyane imvura iguye bishikirizwa n'umuhinga mu bidukikije Christophe Gahungu arongoye umugambi w'iterambere rifatiye ku mazi n'ihindagurika ry'ibihe mu bihugu by'u Burundi n'u Rwanda wa Kidepe mu mfunyafunyo y'icongereza
abantu ubu niho basigaye barunda imicafu niho bituma iyo habaye evaporation rero icyo ndababwira imyo myuka iduga idugana n'ibintu twovuga ivyunyunyu biduga hejuru vya binini nababwira vya metane ivyo rero nivyo tuca duhema ivyo rero tugiye kubihema bivamwo mwingwara nka kanser hakavamwo ningwara zivuye mu bintu vyuguhema bajya abantu bora mubona bagwaheza hasima n'izindi ngwara z'ubwoko bwinshi bijanye n'ivyo bitama bakteri no kuvuga abantu bagwara zakorera kandi bigafatana cyane cyane nk'abajya abamama bakunda kuba bari hajya bakahicara umwanya munini hajya mu bihe bagiye nko kwibaruka baravyara abana bataba bafise amagara meza
eka n'ibidandazwa bidandarizwa ku nkengera z'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura birafise ingaruka mbi ku magara y'abantu nk'uko uwo muhinga mu bidukikije abandanya bisigura
ikindi nuko nka zijya mfungurwa baguma banze hajya murazi ko hajya haruhu rusazi rwuma ruduma hijya no hinga na gyari uko ubu bahituma ibintu byose byaraboze hari aho ziza zigasimbira kuzijya njya hanyuma murazi abanyabujumbura basumira hajya ari benshi avyo rero biragira icyo bita intoxication alimentaire icyo gituma kenshi bashobora kumva hari ingwara zibababaza munda
ivyo rero biruko mu gihe ubushikiranganje bujejwe ibidukikije haheze umwaka urenga bumenyesheje ko bugiye kungururiza ahandi ibyo bisigarira by'ibidandazwa hari mu mpera z'umwaka wa 2014 umushikiranganje w'ico gihe Jean-Claude Nduwayo yari yabwiye abamenyesha makuru ko ibyo bisigarira by'ibidandazwa bigiye gutabwa mu kibanza cyo kumuzinda mu ntara bubanza ibitarakugwa gushika ubu ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze cyane Evariste Nzikobanya nka Ahandi naho abarundi baba mu ikambi impunzi ya Mahama mu Rwanda bafise ikibazo cy'uburyamo akarago bahawe bagishika bavuga ko batarahindurwa gushika ubu ako karago ngo bagakoresha mu kuryama no mu kwicara ko ku murango umushikiranganje w'impunzi nibiza mu gihugu cy'u Rwanda amenyesha impunzi zose ziba muri ico gihugu ko zigiye kugira zigiye kuronka aho baryama ku mamatera Ini nkuru ya Tabita Mukamusoni mu Rwanda.
Ugeze mu ikambi ya Mahama haramazu yubatse mu mahema ya HCR n'ayandi atari menshi cyane yubatse mu matafari y'ivyondo n'amabati. Muri ayo mahema uhasanga udusambi dushashe uyu mushinga nahe namusanze imbere y'ihema giwe. Umufasha ni wiwe yicaye ku karago yambwiye ko akarago kamwe ariko bicara ko bakongera bakanakajyamako.
Ana nk'ubu sare batanze ivyo birete uri umuntu umwe waguhaye kireta kimwe bakaguhaye agasare kamwe umba ahubwo marari dufata gake ntacu uhindura ko na kimwe nta na kimwe ufashe uhinduje uvuga ati reka sharonye sasa ikindi nacyo ngende ku kimesura nk'ubu ci umese umusare cyangwa kamese kireta imvura igacigwa umba wo cyuryamaho gute
muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi nta muntu afise uruhusha rwo kwigurira ibintu ashaka Umukuru w'impunzi umushinga nae Bosco asaba leta y'u Rwanda kuba uruhusha rwo kwisumira ibyo umuntu yifuza.
Murabona igihe ni kinini banyakubaha nkuko twabivuze uheruka. Injya dufungura murazi ko ari za ntete turonka ari bwa bufu bw'ubuyi turonka ariko turabasaba nkuko abandi bashobora kwisumira mutwe mu wa mwabaye uburenganzira natwe ni muduha uburenganzira nyakubahwa niba byashoboka kugira ngo umuntu azora yisumira utwo yifuza kugira ngo namagara uko muri ko muratugwanira ku magara namagara gende neza mutwo toza turisumira ya mabomba atanga hijya no hino naho nyene muzo bamukoze nyakubahwa
Bosco arongera gasaba abategetsi ba HCR n'u Rwanda kubaronsa ivyo bajyama ko naho hoba utundi dusambi
igihe tugishika hano kuva mu kwezi kwa kane kwaronse akantu tujyama ko kagasare kwaronka nakareta kamwe kwaronka ariko murabona yuko tugiye kumara umwaka rero nkuko tubisaba muri uno mwaka wa 2016 nyakubahwa Ni mudufashe utwo tujyamako naho toboneka ya mama tera kwasaba ariko hatubone kudusare kuri bose kugira ngo abantu basure kuronga ico bajyamako nico bifuka muzo wa mukoze banyakubahwa mutuvugire hijya no hino muzo wa mukoze
Umushikiranganje w'impunzi nibiza mu gihugu cy'u Rwanda umufasoni Serafina Mukantabana amenyesha ko leta y'u Rwanda yiyemeje gucanya katsi ku buriri ivyo mugiye kubikorera n'impunzi kandi mu makambi y'impunzi yose ari muri ico gihugu
leta y'u Rwanda yacenya katsi ku buriri ku banyarwanda ariko si ku banyarwanda gusa ni ku batura Rwanda bose bityo rero iyo gahunda leta y'u Rwanda yashyizeho yo gucanya katsi ku buriri nako turayifite gucanya katsi ku buriri mu makambi y'impunzi yose ntabwo ari hane mahama gusa ariko bizajya no mu nkambi Bityo hakaba hariho gahunda twashyizeho na HCR yo kugira ngo mu minsi iri imbere impunzi zashobore kuba buri wese afite ashobora kubona haryama heza afite matora aryamaho ku buryo buboneye ashobora kuryama agasinzira karota neza adashikagurika nta mbaraga zazamuteka
impunzi z'abarundi zirenga 50,000 nizo zigize amakambi y'impunzi ari muri ico gihugu cy'u Rwanda abarenga 300,000 bari mu makambi yo kurindiriramwo kugira bajanwe mu ikambi y'Imahama ikigali mu Rwanda Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro muri sanga cyateramijwe na mugenzi wacu eje ni Mukankusi Mukanyagaheze cyari cerekeye ingaruka zihindagurika ry'ibihe cyane cyane imvura nyinshi iherutse kugwa mu ntara ya Gitega mu Burundi. Iyo mvura yisegenya yarononye bitari bike muri iyo ntara. Abatumire yaganiriye nabo yari umushinga ntahe George Nshimirimana umukuru w'abashinga mateka batowe mu ntara ya Gitega ubu ariko baragerageza baragerageza kwegeranya imfashanyo zo guha abateshejwe ingo zabo muri iyo mvura kumwe n'umuyobozi Mayange Elmenergide umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara ya Gitega. George Nshimirimana atangura avuga muri make uko ibintu byifashe nyuma y'imvura nyinshi yaguye muri iyo ntara serukira. Tubatega amatwi.
Murakoze cyane. Nkuko mubivuze, cyewe ndi umwe mu bashinga amateka batowe mu ntara ya Gitega. Muri kino gihe tutariko turatora amategeko turi mu karuhuko k'ukwezi kumwe, turiko turagendera abenegihugu badutoye na cyane cyane mu makomine yagize ingorane agahitanwa n'umwuzurira w'imvura yaguye ari nyinshi. Aha ndavuga komine Itaba, komine Makebuko, komine Mutaho, reka ndetse na komine Bugendana, kuko nk'uko mwabivuze rya rugomero rw'umuyagankuba ruri muri komine Bugendana. Ubu rero turiko turaregeranya cyane cyane ibiharuro bijyanye n'ingorane zashitse, imihana yasambutse, amazu, imirima yatwawe, tukaraba nyine abanyagihugu bamerewe, tukongera rero tukegeranya ibitigiri bijyanye n'ingene umuntu yoshobora kubavugira ngo abafashe, ariko mugabo tukaza turabaramira kucyo dushoboye kuronka. Nk'ubu muri komine Itaba na komine Makebuko twarabashitse ko turabaramira ku byangombwa bishobora gutuma baba barabaho. Uno munsi twari muri komine Mutaho, nk'uko twabibonye amazu yarasambutse, abantu barara nko hanze mu tuzu bazingazinze. Nicyo gituma twashoboye kubashyira mu turengeti, turabashyira mu dutenge kugira ngo babe barakenyera, turabashyira mu dusafuriye kugira ngo babe bararaba utwakinjikamwo, turabashyira n'amasuka mbere kugira ngo nibihegure babandanye barima, turabashyira n'udufungurwa mutu twashoboye kuronka. Ariko ibyo ni ibyo umwanya mutoyi, turiko turaraba nyine twoja hirya no hino turabe ko twabaronkera udusakazo kugira ngo barabe kuboronka aho bakika umusaya. Eka nk'uko mwabivuze, iki kiza cy'imvura uko kiriko kiraza kironona byinshi mu mihana. Nicyo gituma rero twebwe nk'abatowe n'abanyagihugu turiko turageza kuregera kugira ngo turabe ko twabaramira.
Iyo mfashanyo se murimo kwegeranya, murimo kwikura hehe? Ni leta irimo kubafasha, murimo kwifasha n'abaturage, murimo kuyikura hehe?
Ni mu buryo bubiri. Ubwa mbere, abanyagihugu bonyine ukwabo abatashikiwe n'izo ngorane barafashanya. Nuko nk'akarorero nko muri komine Makebuko na Itaba baramaze kumvikana ingene bubakira amazu abo yasenyutse. Natwe rero icyo dukora, tukegera imirimo ya leta nk'ubushikiranganji bujejwe gufatana mu nda, tukadodora mu biro bya nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu, tugashobora rero kuronka bimwe bimwe mu byo turiko turabafashisha.
Ndabashimiye cyane Bwana George Nshimirimana. Noneho reka duhe ijambo na Bwana Mayange Hermenegilde, ni umuyobozi w'ubuhinzi n'ubworozi mu ntara ya Gitega. Iyo ntara nyine yahuye n'imvura yateje imyuzure ikangiza byinshi muri iyo ntara. Iyi ntara ihingwamo cyane igihingwa cy'umuceri, abantu bateganyaga guhinga, hari n'abari baratangiye guhinga babifuzaga kurangiza gutera umuceri mu gihe gitoya, none amazi ibyo bari bateye yabirenzeho. Aba bahinzi Bwana Hermenegilde, mwabaha nama ki, bakora iki muri kino gihe?
Egome nivyo nk'uko mubivuze, cyo kiza kijyanye n'umwuzurira cyateye iyo myonga yari isanzwe itunganijwe kugira yakire igitegwa cy'umuceri. Nk'uko mvuze, aba mbere bari baramaze gutera uwo muceri muri iyo mirima, hanyuma ubu ni senyerere rimaze gutegwa. Rero icyo twovuga nuko cyane cyane mu myonga icamo inzuzi za ruvyironzana ruvubu, niho usanga harasinzikaye cyane kurusha handi. ayo makomine ya za Mutaho Bugendana igice cya Gishubi igice cya Giheta tutibagiye no ku mitumba aho nkuko umushingamateka George Nshimimana ajeje kubivuga itaba na makebuko ku mitumba yasinzikaye ubu rero icyo twovuga tuganura abo barimye nuko batoca barera amaboko kuri ibyo bihejeje gushika nivyo baratubwira abahinga yuko ari kiza cyitwa El Nino cyo nacho bakavuga yuko kitagiye kurangira muri uko kwezi kuza ko gishobora kuzoshika mu kwezi kwa kane gushika kwa gatanu byumvikana yuko bigoye guko muri iyo myonga cyane cyane camwe nzuzi ubona urudengeri womengo ni kiyaga cimukiyeho bigoye kugira umuntu ngo yobabwira ubunyene bace bashubira bashireho umuceri kandi amazi atarahera gukama muri go ariko rero muri ico gihe impanuro duca tubahanura nuko boca cyane kubikegwa vyo kumusozi aki ni vyo mu mwonga hariyo nibijumbo ibijumbo bisanzwe bisahiriza cyane gose twobahanura yuko boca babandanya bijukira ibitegwa vyo kumusozi mu kurongera yuko mu myonga hasubira kubona akateragira ivyo bijumbo bakijukira n'ikitegwa cimboga na cyane cyane bisanzwe cera hakiri kare gutyo ivyo bitegwa birashobora kuba birasahiriza kurindira yuko tworaba uko imyonga itera igenda yuko amazi atera kama uko n'igitegwa cyo gutera uwo muceri kirafise igihe kimara hamwe nk'uko abahinga babivuga gushika nko mu tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri ivyo babikiri uko biri uyu munsi byogora yuko uwo muceri uheze ugategwa mu myonga yego rero kabuhinga duca dukora imirimo cyane cyane ku mitumba kugira ngo duheze dutere ibitegwa byo bandanya bibasahiriza
so kubaca intege ariko ndumva icyo gihingwa cy'umuceri nyine nk'uko mubivuga gifite igihe gihingwa nibigeza mu kwezi kwa kane twizere ko bizarangira mbere yaho ariko hari igihe cyo gutera nyine uwo muceri birasa nkaho uno mwaka umusaruro w'umuceri utazaba mwiza ndumva murimo mushishikariza abantu guhinga imusozi kugira ngo bahinge ibindi bihinga bishoboka mu gutegereza ko hari cyakorwa aho hari amazi hahingwaga umuceri nibitabasha ko umuceri uhingwa aho ngaho amazi amaze kumuka bashobora guhingamo ibindi bihingwa
ego me nivyo nivyo iyi umwimbo twari twiteze ko tworose w'umuceri ni ngombwa uzogabanuka cyane kubera yuko imyonga idatwagwa usanga barawuteyemo ariko tukazonka umwimbo muke kubera umwimbo twahora tuboronka cyane cyane abasanzwe haca amazi menshi ari naho hahuye n'ingorane cyane hababaye hamwe rero twotombora intuze icyo kiza kikagabanuka nk'uko nabivuze turashobora guheza tugateramo ibindi bitegwa atari umuceri turashobora guteramo ibijumbu cyane cyane biheza bigaca bisahiriza mu bihe bitera bijya muci cyane igitegwa dushobora guterayo cyane muri icyo gihe
ndabashimiye cyane Bwana Mayange Hermenegilde ni umuyobozi w'ubuhinzi n'ubworozi mu ntara ya Gitega turi mu kiganiro muri Isanga aho tuvuga ku ngaruka zihindagurika ry'ibihe ni kuri radio Ijwi rya Amerika radio yanyu mwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 94 n'ibice 9 mbabarire no kuri FM 95 n'ibice 2 kuri telefone rero turi kumwe n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kugira igitekerezo cyangwa se inama ikibazo babaza abatumirwa bacu nagira ngo mpumwanya nduwa Yezu uranyumva
yego ndabumva
ikaze ku Ijwi rya Amerika tanga igitekerezo cyangwa se ikibazo
bo icyambere na mbere twagomba gushimira abo batumire
barabumva
kongera amareri kiri kwataka gushikiriza twese ko turakumiza n'ihindagurika ry'ibihe ihindagurika ry'ibihe hari ukuntu menga leta yoraba ukuntu icyo kibazo gishyiramo ingufu kuko turatena tuguhe hino mu ntara ya Bubanza rero nk'abantu usanga bifuza gutera ibiti mugaye ibiti ugasanga barabura ukuntu babironka mu matutu ugasanga birazinze bakaba nk'ukuntu bogira nk'imigambi tugatera nk'ibiti ku mitumba yo nka mu ntara ya Bubanza kubera ibiti umusanzwe ugerageje kubiranga hino mu ntara y'iwacu Bubanza n'ibiti navuga bitwereka yuko mu myaka iza n'izindi ngorane zizo kuma ziyongera turaze nka cyane cyane nk'ino i Bubanza imisozi iratangwa kuja imwe ubona mera nk'ikiri ibibazo mba tukabona ko ari ingorane rero twe twasaba yuko leta yoraba ukuntu yofasha
nta mashyamba ariho Reka
n'icyo twasaba.
Urakoze cyane nduwa Yezu. Reka ubwo nsabe bwana Mayange Hermenegilde agira icyo akubwira niba hari uburyo babafasha kugira ngo mubashe gutera ibiti.
Yego.
Ye muranyumva bwana Mayange?
Yego ndabumva. Nizo izo uwo mwene gihugu ashikirije. Ashikirije impanuro nziza cyane kubera yuko twaramaze kubona kabuhinga yuko isi yacu ikeneye gukingirwa kanatsinda. Nicyo gituma ubu kubera gukingirwa kwayo kudakwiye dusanga amazi mu nzuzi asa n'inginagina, kandi mu bisanzwe amazi atashobora kugira ibara na rimwe. Ivyo ni ikimenyetso kimwe kidahenda cerekana yuko isi ndimwa yacu idakingiwe bikwiye. Ubu rero nk'uko abivuze, leta yaramaze gufata umugambi w'uko mu gihugu cyacu cy'u Burundi utegerezwa kuba umugambi ukomeye w'ukingira isi ndimwa, kugira ngo ivu dusanzwe tuza turarimamwo ntiriherere mu mwonga ngo rije kuziba arijo riza kuzibira imyonga igatuma ica yuzurana n'ingoga. Ubu rero nk'uko nk'umwaka nk'akarorero hariho isekeza rihari yuko ku mitumba yose igize igihugu cy'u Burundi hazoba guca imikobeko, iyo kugira ngo ishobore kuza iragabanya umuvuduko w'amazi ava ku mitumba. Kuri icyo nyine iyo mikobeko murazi yuko ititegwa ko ubwatsi kugira ngo bushobore kugumya iyo mikobeko ntice isiduka n'ingoga. Ubu rero n'umugambi w'igihugu cyane cyane biciye mu bushikiranganji n'uburimyi n'ubworozi dusanzwe twegukira. Ubugira kabiri nk'uko uwo mwene gihugu abivuze, hariho umugambi ukomeye wo kwambika imisozi kanatsinda ni umugambi w'igihugu. Ahaho buri komine uzotegerezwa kwambika imisozi amahegitari atari munsi ya 50, amakomine abishoboye akagira amahegitari arenga. Ubu rero aho bukera washaka tumenyesha umwene gihugu umugambi uzokorwa ku mitumba yose yuko kira mutumba uzoheza ukigirira amanamba y'ibiti n'imiburiburi ibiti bibaye bikeye ku mutumba bibe bitari munsi y'ibihumbi 10. Ariko tukifuza yuko yoba 10,000 birenga. Ahubwo rero leta yaramaze kuvyiyumvira uwo mugambi uwo mwaka nyene ugiye kuja mu ngiro.
Nduwa Yezu ubwo harabyumvise biratuma ashyira umutima hamwe. Hanyuma kuri telefone turi kumwe nanone na Blaise. Igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo Blaise?
Yego, igitekerezo cyanje sikindi na ese kabazo gato n'imbererano n'abatabo basize. Nawe ni umyaka y'ibihumbi 2005 mu kirimbo cy'igihugu yarigeze kwijyukira gutera ibiti ku gihugu cyose. Ama twarabonye kandi byataye amahera menshi y'igihugu, twarabonye ahantu igihugu cyose mbese no mu ntungaha igisagara cya Bujumbura byakikije. Nagira ndabaza none ibyo biti byarenga umuriyoni umukuru w'igihugu yateye ntacyo byabamariye iyo kugira ngo kigihugukura, kuko twebwe nko mu gisagara cya Bujumbura baratera nk'ibiti bitajyanye n'igisagara bitajyanye n'uruzuba rw'ino. Ege byo biti ni wowe baba babaye kwihenda nta kigo kiba carabaye. Mbega hari icyo byo babyara bamariye ko ingufu y'abandi yari yayindi kuko byatamara y'igihugu.
None Blaise, ibyo biti uvuga byarangiritse ntabwo byakuze nk'uko uravuga ngo bidahwanye n'aho babiteye?
Byinshi byarangiritse mbese amakuru nk'ibyatewe mu gisagara cya Bujumbura nk'igice kimwe ku ijana nicyo cyameze. Nagira mbaze ko mu gihugu hagati ho ibyo biti umukuru w'igihugu yahimirije bateye n'abo nyine asabijyamo ko ari cyo byaba byarabamariye ko tubona ko kuri bandanya kandi byarenga umuriyoni.
Yereka duhe ijambo ubwo bwana Mayange Hermenegilde. Nagira ngo abanza gusubiza icyo ngicyo.
Nk'uko abivuze ibiti byaratewe kandi namumenyesha yuko ahatari hake ko byashoboye kunaga. Ariko rero nk'uko avuze ngo ibiti bingana umuriyoni, harya ari ibiti biterwa mu gihugu umuriyoni ntibaze ngo ni ibiti byinshi, kuko turacyafise imitumba itari mike yo kwambika. Uwo muriyoni rero w'ibiti avuga ni muto, ariko namumenyesha yuko buri mwaka mu gihugu hategwa amamiliyoni y'ibiti atari makeye. Ariko rero impinga iracari ndende, turacyafise imisozi ikeneye kwambikwa. Byumvikana rero ibyo biti byatewe ariko aravuga ni bike, ku buryo hariho porogarama y'uko mu mwaka ategerezwa kuba hategwa ibiti byinshi kubera yuko tugifise imitumba imisozi itarambikwa ibiti.
Arakoze cyane Eugene Mukankusi kuri icyo kiganiro yateramije. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, aho ni naho ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye. kuri mikro mwari kumwe na Oriane Itangishaka ndashimiye abahinga b'ivyuma badufashije ndashimiye na Fatuma Kalalali Masia dufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije mubandanye mutega matwi ibiganiro vy'iradijwe rya Amerika murakoze.